Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwemba suza kandi mbayikaze mu makuru yacu ya kakanya. Mu Rwanda hari umwana wakoze radio anayiha imirongo ivugiraho kuri FM.
Kuva kera hose nazaga numva umuntu ari gucuranga radio Rwanda, ngibaza ukuntu amajwi ari kuva i Kigali akayumva ari n'inyakabuye uko biba byagenda. Noneho nange ndicara nyine ndatekereza uburyo ki nange naza ncuranga yanjye.
Uwo ni Emmanuel Bamvuga Inyumvira, umwana w'imyaka 17 y'amavuko wiga mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu karere ka Rusizi. Naho muri Congo, bamwe mu barobyi bo mu nkambi ya Lusenda bakorera imirimo yabo ku kiyaga cya Tanganyika bahangayikishijwe na bamwe mu bana bo mu nkambi bicara babasabiriza. Iyo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, haravugwa ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye mu gihe cy'ibiruhuko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Je gituma niyumviye kuzanga na cyase ndara ndonde amahera y'amakayishu umubyeyi nawe ndamworohereza ayo bama cendaya twara muhira nka yabikagira umuhozi kwicenda kugeze ndone kugura ni forme n'amakayi meze na watu yibanje.
Uwo ni umwe mu banyeshure bari mu kiruhuko bahisemwe kuja gufyatura amatafari kugira abigure ibikoresho by'ishure bongere basahiriza n'imiryango yabo. We n'abagenzi be bemeza kwikorwa kibafitiye akamaro kanini abana bo mu kiyange muri zone ya Buterere mu buraruko bwa Bujumbura.
We ndonga mera gashati kugenda ku ishuri kumunsi ipfa ahiga bamembi 1000 majani 7 cengura gashati chamu kama mbiri
nabo ni mwe kubazangaha babona iyo turi mu buruhuko sura ni kurondera kazi kubera dufunguye kisha turan amafaranga tubatwaya bizi ya kazi azodufashe gicho shishuri forum jana ni truwasa kumunsi hage nana mademire cyangwa imisenke cyangwa mademire thanks ora umuze yashura kuba yabuze kimwe gusa yaronde bike inajanga cyanongereza
je gituma niyumviye kuzanga na cyase ndara ndonde amahera y'amakayishu umubyeyi nawe ndamworohereza ayo bama cendaya twara muhira nka yabikagira umuhozi kwicenda kugeze ndonde kugura ni forme n'amakayi meze na watu yibanje.
Umaro wako kazi na wabzei wala ubo na umugabo wali mwafisaba na wafisaturi ya huko kiyange.
Yuge wabzei ila dushimi shakwera wabana hubu unye wali muburu huko. Bachaba jarero kuchudu mafaranga alimari mafaranga nayo niyo wazoheza amwe bakaya gula mungi bikoresho yandi nayo bakaya duha tuibuga wabzei akadufasha murugo bibari ndubu nebge bariko barakora rero bariko bakora ibikorwa bizofasha abo bana bizozana iterambere mu rugo na twebwe ababyeyi biraturuhura ko kuja kwicara canke kuja mu marigara ataco abo abafasha atanyungu bibaha upfuma baza ngaha anye bagakora akazi hanyuma bakaronka amafaranga yo kwifashisha.
Eka n'abakoresha abana basigura ko bibafitiye akamaro, bavuga ko gukora imirimo itandukanye mu gihe cy'uburuhuko bibarinda kunyuyayura mutwe n'izindi ngeso mbi hejuru y'ukuronka agahembo.
Tubakingira kuguma mu gisagara ngo bagume baje muri za ngeso mbi zo kunywa urumogi canke zo gukora ibidashoboka byose. Bo mwana twebwe ngaha abana ingene bakora hari ibyo bita butafara 300 mbazi bazitwa iforoma 105 aho mba umwana bakoreye tuvuge ane n'itanu. Bo hari abana yo umwana ashobora kugenda kugera saa ine akabakoreye 2-3 kandi hari n'abaja ku ishuri bahora baca baja ku ishuri bahejeje gukora. Nta muntu akoresha umwana ngo amunanitse umwana wenyine akubarendaretse naho nyine umuharuro icyo yakoze. Muri iki gihe cy'ikiruhuko ndabona udukorwa nk'utu abana batwijukira bakaza bakadukora.
Muri kino gihe abanyeshure bo mu mashure mato mato n'ayisumbuye bari mu ruhuko bukuru, umuhinga yize ibijanye n'ifoto Serafine Niyakire arashima imigambi itandukanye ishyirwa mu ngiro n'amashyirahamwe igatuma abana bakora iyindi mirimo. Ahamagarira abavyeyi nabo kwimenyereza kuganira n'abana babo na cane cane mu nzira yo kubarinda kugwa mu ngeso mbi.
Nta kama rero novuga nti ntera sino gatara cane cane abana canke abo baje naho ubwo dushaka akamutwotera twagatera abavyeyi kuko kone bafise uruhara ukomeye muri buna buruhuko uruhara rwa mbere nuko muvyeyi umwana ari mu buruhuko abwiriza kumukwirikirana kubera kare abavyeyi bahebira ishuri mugabo umwana ari mu buruhuko ishuri ntibari bibirimwo muvyeyi wenyine abwiriza kumukwirikirana mu kumukwirikirana rero ico yokora nuko amurondera ico akora umwana ntiyirigwe ataca ariko arakora ngo rirenge umwana abwiriza kuronka ico akora ataca arose akora ataja kwirigara kandi agiye kwirigara ahazoharonkera ibindi biganiro bitari vyiza ikigira kabiri nuko abavyeyi bogerageza guha umwanya wo kuganiriza abana ariko kandi n'ugwaruka barafise uruhara rwabo kuko barabona abo bagendana baribo barategeza kumena imigwi mibi bagendana n'imigwi myiza bagendana
umupfasoni anasanga mu kurindira kw'ibiruhuko bigera ishuri ryose ryari kwiye kuba rifise umurezi yize vyerekeye inyifato n'imigenzo kugira yigisha abana ariko n'abarimu uko bafata abarerwa babo
ishuri ryose ryabwiriza kugira umupsikologe scolaire kugira ngo yigishe ibijanye n'inyifato abana co kimwe n'abarezi kugira abarezi nabo bamenye ingene bafata abana babo kuko nta kaburimbo byari byiza ko ishuri ryose habayeho umuntu yize ibijanye n'inyifato n'imigenzo kugira ngo bigishe abana kandi bafashe n'abarezi kumenya ingene inyifato bwiza kubwira abana
mu bihe by'uburuhuko cyane cyane bukuru abanyeshuri bahurikiye mu mashyirahamwe atandukanye mu Burundi bakora imirimo irimo ukubakira abakene abageze mu zabukuru batishoboye ugusanura inyubako za leta zasambutse canke mu kibano ibikorwa hanini bikunze gushikirwa na leta amashyirahamwe y'urwaruka amadini n'amashengero hamwe n'imvukira z'amakomini atandukanye eroje urika neza ijwi rya Amerika
Bamwe mu barobyi bo mu nkambi ya Lusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakorera imirimo yabo ku kiyaga cya Tanganyika bahangayikishijwe na bamwe mu bana bo mu nkambi bicara basabiriza ibiribwa muri ibihe mu nkambi ya Lusenda havugwa ikibazo cy'inzara ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Lusenda
Ugeze ku kiyaga cya Tanganyika kiri mu birometero bigera kuri 5 naho wubatse inkambi ya Rusenda usanga hari abana benshi b'abahungu bamwe bari gufasha abarobyi kuvana imboga mu mato abandi nabo bavana ibikoresho mu mato mu gihe hari n'abandi baba bari ku rupangu rwa Monisco basabiriza ibyo kurya kubera ibibazo by'inzara bahura nayo mu miryango yabo Niyonkuru Gerard n'umwana uri mu kigero cy'imyaka 12 y'amavuko aba muri village ya 13 yavuye wabaza gusabiriza kuri Monisco
mu gitondo giye no kuva mu mvyutse no gukara mu maso no kumanuka aha kwitanganika nyine kubamo nike kubera yuko ku murango umuvyeyi ahitagenda mu ntuzenya iyo mu mirima nyimba kuri myumbati ibijumbu abari ivyo mwijoro rero ivyo kugira ngo hari azaye ivyo mwijoro natwe tuba turi ngaha kwihigira ivyo ku murango twebwe abantu nkaje nazanaye na petit frère wanje nguye ngaha mutama wanje na muvyeyi bagiye mu murima ahabaza kuza ku masaha kumugoroba inzara yonyine nije je kubwanje jewe niyituma je nzanga
Sadi Mango Pascal nawe n'umwana uri mu kigero cy'imyaka 13 y'amavuko ahamya yuko ubukene bugaragara mu miryango yabo nabwo biri mu bituma bahora bajya gusabiriza kuri Monisco no mu barubye
abana beshi kwai tugomba mudufashe kubera hari hababyeyi bamwe banywa inzoga n'ubugasanga barapokeje amahera agaherera mu nzoga urumva abana bakaguma barahangayika ntacyo abahavuye mu nzoga n'induru hariho bamwe bagerino bakararino kubera abazi bagezi wabo n'induru
bamwe mu barobyi bakorera kuri iki kiyaga cya Tanganyika baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika bavuga yuko nyuma y'amezi ane impunzi zizahabwa ibifungurwa urujya n'uruza rw'abana rukomeje kwiyongera aho bakorera
kwebwe nk'abarobyi abana baratugora kubera bava mu ikambi bazi bakurikiranye ingene boronka ingene bajya kubera mu ikambi atanjya ziriyo batapokera
twakira abana benshi ngaha kubera ubwinzi kubera inzara mu ikambi batabapokeza badutura ibibazo yuko bafise inzara nyinshi gose mu ntuze mu mihiri wabo iso tubakorera mu mwanya habahageze umwanya wo kurya turabaha bakarya kuko nitwobirukana nabo
baraza ngaha tukabafasha tukabaha ubugari bakarya bakadufasha kwinziza ibintu mu bwato umuntu arose utuboga mu mazi tukabakurira duke kugira nabo baze gufungura
mubona bituruka kuki kugira ngo baze kwirirwa ngaha
kugira baze kwirirwa ngaha biva ku nzara harabaza bazanywe no kuyiba kuko babuze ico barya nabaza bazanywe n'inzara nyene tubasaba abantu nk'abantu baba bapokeza babajejwe bo bagirira vuba kuko abantu bashaka gupfa n'inzara ngaha
Nyirahabineza Ange n'umubyeyi w'umukambi ya Rusenda asobanura yuko usibye kuba abana babo bajya bajya gusabiriza ku kiyaga cya Tanganyika. Ateye impungenge n'indwara zishobora kwibasira bamwe muri abo bana bitewe n'ibyo baba bafunguye.
Ikiyaga cya Tanganyika n'umwana asigaye ajyayo agakubitwa kubera kugenda atoragura ububoga hasi, ntacyo n'ubundi bitumariye kubera ko abana bagiye kwicwa na korera kubera ikibazo cyo kuyora imboga zamaze kuba nabi bakazirya zitanahiye kubera ikibazo cy'inzara.
Umuyobozi uhagarariye impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda, Emmanuel Ntirampeba, nawe yemera yuko iki kibazo cy'inzara aricyo gituma abana benshi bava mu nkambi bakajya kuzerera ku kiyaga cya Tanganyika.
Kubera ko abana atakazi baba bafise ngaha mu ngo, usanga kenshi baguma batembera hariya rero ku Tanganyika, kubera ariho hasa nabone kudufi benshi usanga bagerageza kwitaho kuja hariya kugira ngo arabe ko yobona n'udufi. Mbere hari n'abagerageza no kuja mu mazi kugira ngo barabe ko bashobora kuronka agafi yozana muhira kugira ngo barabe ko hari ubwo botegura ifunguro. Urabona ko inzara idukubisa amezi atatu abantu batararonka.
Si ku kiyaga cya Tanganyika honyine hagaragara abana benshi muri ibi binzara ibasa inkambi ya Rusenda, ahubwo hari n'abagaragara mu mirimo yo kwikorera amadafari, abandi nabo bakagaragara mu mashyamba y'ibigazi batoragura imisi. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye.
Mu karere ka Rusizi mu Rwanda hari umwana wakoze radio anayiha imirongo ivugiraho kuri FM. Icyakora radio ishobora kumvikana kugera ku ntera ya metero 50 uvuye aho atuye. Uwo avuga ko abonye ubushobozi yakora ibirenzaho. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Timistokle Mutijima yaramusuye maze adutegurira iyi nkuru. Iryo jwi mwumva ni rya Emmanuel Bamvuga Inyumvira, umwana w'imyaka 17 y'amavuko wiga mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu karere ka Rusizi. Birumvikana hifashishijwe akaradiyo ko muri telefone ngendanwa binyuze ku murongo wa 96.4 na 96.5 kuri FM nk'uko bigenda ku yandi maradiyo akoresha bene ubwo buryo bw'isakaza amajwi.
Kuva kera hose nazaga numva umuntu ari gucuranga radiyo Rwanda, ngibaza ukuntu amajwi ari kuva Kigali akayumva ari n'inyakabuye uko biba byagenda. Noneho nange ndicara nyine ndatekereza buryo ki nange naza ncuranga yanjye nkanavugamo amajwi yanjye umuntu akaba yayumva.
Kugira ngo ibi bishoboke, Bamvuga Inyumvira avuga ko atibuka neza igihe byamutwaye, ariko yatangiye yegeranya udukoresho tutakifashishwa kuva ku maradiyo yatawe kugera ku nsinga ntoya naza avuga ko yatoraguragaho babaga bazitaye.
Ni nabashije kwifashisha amajerekani n'ibikarito na telefone. Kwa kundi ugenda nk'ahantu wenda umuntu afite nk'ibitanda byagiye bitagarana mbi bracketi za radiyo, noneho njyewe bitewe n'uko nari nabitekereje mbikora uko nari nabitekereje.
Ubusanzwe kugira ngo radiyo yumvikane ku ntera runaka bisaba ikoranabuhanga ry'uburyo bwo kwakira, kohereza no gusakaza amajwi hakoreshejwe ikoranabuhanga rijyana n'iminara. Aha se Bamvuga Inyumvira we yaba byifata mate.
Ndabona hano ibiti birebire, igiti kimwe hejuru kiriho ibindi bintu bibiri gutyo, ibingibi bikora bite n'ibiki?
Mbo ntago ushobora gutekereza gukora frequency cyangwa se radio utarabanjije kwanza gutekereza gukora umunara ushobora kuzagufasha kuheza frequency yawe mu yandi maradio cyangwa se mane ma telefone. Ari nayo mpamvu rero nabashije kuba nakora uyu munara mu bushobozi bwanjye buke nari mfite, nabashije kuba nakoresha zira antenne urebira hejuru kugira ngo zize zifata amajwi ari kuvugirwa muri studio ziyohereze mu yandi ma telefone n'ushyamo frequency ubashe kumva ibyo ndi kuvuga.
Iki ni igikorwa cyatunguye kinashimisha abaturanyi bewo mu mudugudu wa Bikinga, agace k'icyaro kabarizwa mu murenge wa Nyakabuyeho muri Rusizi. Ndetse bamwe iyo radio ye bahisemo kuyitirira uwo mudugudu wabo. Ngira Intwari Maurice numwe muri bo.
Twaratunguye cyane twisanga turikumva radio Bikinga. Radio turayikora tukayumva cyane nta kibazo. Bo tuyifata nk'ibintu byiza by'iterambere kuko umwana nk'uri yaramutse yashobora gukora radio agashyiraho umurongo wiwe udahurirwaho n'izindi radio ukawumva rwose ubona biradushimisha cyane.
Uretse iyi radio, Bamvuga Inyumvira yakoze telefone ashobora guhamagara naho n'abantu b'iwabo mu rugo dore ko batarara mu nzu imwe. Akora kandi n'impuruza izi zizwi nka alarme mu ndimi z'amahanga. Uyavuga ko ubicyakeneye ari ishuri ryamufasha guha ubuvumbuzi bw'umurongo bukaba bwagirira abandi akamaro.
Imbogamizi ya mikoro mu muryango ariko ikaba ari ikindi kibazo gishobora gutambamira intego ye nk'uko se umubyara yabibwijwe rya Amerika.
Amikoro ntayo kuko no mu mashuri abanza agiye kinshi baba bamusubije muhira kubera kubura amafaranga igihe yigamo n'igikeya igihe kinshi nabo baba banamwirukanye kuko nta bushobozi mfite no kumwe. Nari yagahimbaza musi bagenda baca ku ishuri ntayo njya mbona.
Yaba ababyeyi babamvuga inyumvira ndetse n'abaturanyi bavuga ko icyizere bagiteze kuri leta kukuba yafasha uyu mwana impano y'ubuvumbuzi ye ikaba yamugirira akamaro idasize n'igihugu. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu Rwanda hashize iminsi havugwa inkuru y'impunzi z'Abarundi bahungiye mu nkambi ya Mahama bandikiye perezida w'u Burundi bamusaba kubafasha gutaha iwabo. Ibyo byakiriwe neza na bamwe mu Barundi barimo uyu wavuganye n'Ijwi rya Amerika wahamagariye abandi gutaha mu gihugu cyabo, yabivuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Lionel Ndayishimiye, urakoze cyane rwose kuba witavye radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe ngaho ku Ijwi rya Amerika, turongera turabakengurukiye cyane kumwe muguma mudahengeshanya. Tabizi yuko mutavugira kuri FM mu Burundi mugabo turabona bikungene mugumamubwirageza guhereza ijambo Abarundi, turabibashimiye cyane ngaho ku Ijwi rya Amerika.
Kuri icyo kibazo cya FM nyene muvuze, turizeye ko abatetsi biradio Ijwi rya Amerika n'abatetsi bajejwe urwego rukurikiranira hafi ibinyamakuru n'amaradio bazote bakumvikana kugira ngo abanyagihugu bashobore kutwumva kuri FM. Ni ikintu abanyagihugu bose banyotewe.
Ego cyane, nibaza yuko byokoreka kuko ngerageje kuraba hariho amashyirahamwe amwamwe muri icyo gihe giheze kuva mu 2015 bitari ko biravugana rumwe na leta, bitari ko birabona ibintu bumwe, ariko uno munsi bavuga yuko ni leta mbyeyi, ni leta nshasha, ni leta nkozi. Ikintu rero cyo gutuma tumira ku makuru ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Ni ukwibaza yuko leta mbyeyi nk'uko bivuga yosura kuraba ukungena imigenderanire y'imenyeshamakuru, eka mbere kiretse n'ibyo na mpuzamakungu n'ibi by'iwacu ngaha mu Burundi, byogaragaza ubwo bose bagashobora kwameliora amakuru akatangwa mu buryo bwose kandi mu buryo budahengamye. N'Ijwi rya Amerika na BBC tutazibagiye zose zirasubira gukora ku mugaragaro, umunyagihugu wese agacagura amakuru agatoho ashishimiye wenyine, kuko amakuru guhana amakuru n'ukumviza amakuru ni ikintu gikomeye mu buzima bw'igihugu.
Murakoze cyane rwose. Reka rero tuje ku idonido y'ikiganiro cy'umunsi. Nk'uko mwabyumvise, Abarundi bashika 300 bari mu ikampe impunzi ya Mahama baherutse kwandikira igihugu cy'u Burundi eka u Rwanda hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi HCR. Bakaba rero basabye ko bufashwa mu gikorwa cyo kubatahukana mu gihugu cyabibarutse. Ariko rero nk'uko muwizi, nk'uko mwavyumvise, Abarundi bose bari muri iyo kampi siko babibona. Hariho abavuga ko hageze ko batahuka kuko cyo bahunze cyarangiye, mu gihe hari abandi bavuga ko nyabona ikintu bahunze kitararangira. Mwebwe Lionel, nk'uko twabivuze mu ntango, muri mu Burundi, mutubwire mu majambo make cyane rwose, Abarundi bahunze igihugu mu tekanigwa mu gihe utahuka ari yabagisa makenga.
Ego murakoze cyane. Jewe ikibazo kuva intore kadu 2015 kuva zigitangura twagumye twumviza amakuru ijya nino yababa muri mu gihugu yabari hanze y'igihugu. Sikuri ni ibintu bibaje cyane kubona uno munsi tugeze mu 2020 kumva hari impunzi zikiri hanze, kumva hari impunzi zikiri hanze ni ibintu bibabaje cyane, kuko guhunga ni ibintu bibiruhije, ni ibintu bibabaje si umunezero. Rero jewe ntarandiriye cyane kuko ikibazo cy'impunzi by'ukuri hariho abantu babyifashemo nabi cyane 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 abanyepolitike ku mpande zose. Jewe navuze yuko impunzi by'ukuri impunzi iyo ari yo yose nicyatumye ihunga yobona yonyine aho ihagaze, kuko hari abari kubarahunguka, hari habe ko arahunguka nkabo muri Tanzania tumwa tubona bari ko arahunguka naho hazi bitigira igikeya bari ko arahunguka by'ukuri. Abo rero abo bari ko arahunguka no gufata decision, kuko guhunga nta wubaza mu guhunga burya nta muntu abaza ubundi ngo duhunge.
Ariko muri abo
nta n'undi muntu ubaza ati ngo duhunguke.
Ariko muri abo bantu Lionel bagifite amakenga bavuga ko ubwicanyi bubandanya eka ibyo bahunze muri rusange bikihari baravuga ikibazo cy'imbona ya kure abo barundi mu babwira iki buhumurizwa gute
tubugishije kuri ga Federike je ndi umunyagihugu mutoyi ndi umunyagihugu ndi ngaha mu Burundi kandi by'ukuri ndagerageza gukwikiranira hafi ibiba mu Burundi mugabo nagira ndakubwira yuko hariho impunzi by'ukuri lekanshire entre guillemets kuko si bose hariho impunzi zitavuga zitifata nk'impunzi kuko hariho impunzi zivuga nk'abanyepolitiki zivuga nk'ukumengo zahunze nk'abanyepolitiki n'izindi mpunzi zivuga ati twebwe twarahunze twahunze injyane twahunze umutekano muke turakeneye guhunguka abo rero bahunze umutekano muke kuko uko byari biri mu 2015 nuko no munsi biri mu 2020 by'ukuri tureka kuvuga tugezaho duhengamiye haca nk'ihariya siko biri kuko by'ukuri mu 2015 hariho intureka za politiki mugabo uno munsi siko biri rero umuntu agerageje kuvuga ngo abantu baracicwa ngo mbonera kure bya cari zihari jewe nagira mvuge yuko nagira nshimire leta ishasha ihari mbere ku kintu yakoze no vuga yakoze kuko ndi ku butaka bw'igihugu uko imbonera kure zari zifise ingufu ubwa mbere uno munsi siko ziri ntembere igihugu cyose ingenda igero n'umutaga uno munsi siko biri nuko vuga yuko harabaye hukumo ku kwa leta yuko buza Fabrice ingufu zari zifise mu guhohotera abanyagihugu by'ukuri rero nagira mvuge yuko by'ukuri impunzi no kuri bomenya icyo basaba gusaba gutaha hari icyo urabaza kuko impunzi ntizahunze zarasize inshuti mu gihugu nibabaze ati eske mwebwe muri iyo bimeze gute mugabo niba hari ikindi kintu bahunze mwebwe bya politiki hariho ibyo bagirizwa narabonye hariho imitahe leta yasohoye niba atabatari muri abo nuko ibaza yuko impunzi yohunguka by'ukuri ikavuga ati reka dutahe hama leta nayo ikamera nk'imbye nyine nk'uko babivuga ikabakira by'ukuri ntihagire umuntu akanugirwa amaso ntihagire umuntu ahohote kwa ikigahagarara nyine nk'umubyeyi hama nagira nsabe yuko ku mpande zose yaba muri leta yaba mu bahunze bari hanze y'igugu ko bokoresha imvugo runtu uko biri kose n'abantu waba uri muri leta hariho nk'imvugo umuvugizi w'umukuru w'igihugu yashikirije hariho imvugo by'ukuri uba ukwiye gushikiriza ukumva yuko uri umubyeyi w'abarundi bose mugabo uri umubyeyi ufise famiye ufise umuryango hariho imvugo iyo akuna kazi ufise mugabo hariho imvugo utereza gukoresha ya diplomasi kugira ushobora kumva yuko abanyagihugu bashobora kuvuga ati naka yavuze ijambo by'ukuri abanyagihugu twese twagiyumvise mu yuko yavuze ishikirije ijambo runtu by'ukuri yo ku mpande zose ndiko ndumva yuko bose bari kwashikiriza amajambo atari meza yaba bahunze eka mbere n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu hari ijambo atakoresheje bitari byiza cyane
ariko hari abo bagifite amakenga mu shyanahe Lionel nkuko babivuga batanga uturero abantu ubwicanyi bubandanya kuba ejo bundi hatangaje amakuru avuga ko hari abantu baturiwe mu mazu yabo abo bose abakoze iryo barantu baramenyekana abo bantu ntibafise ikibatuma babandanya kugira amakenga
ego cyane n'ukuri Federike novuga yuko by'ukuri uvuze ati jewe habaye mu kuvuga ugupfa ubusa niho nzohunguka ndumva muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi biragoye kumva yuko uvuga ati jewe ninumva abantu badasubiye gupfa niho nzohunguka biragoye cyane kuko no mu 2012 abantu barapfa aho abantu ntibari bahunze mu 2010 abantu barapfa abantu ntibari bahunze mu 2005 ngaha mu Burundi abantu barapfa n'ubundi impunzi ntizari dufite impunzi ziri kuri to uno munsi meze rero bavuga yuko impunzi zitosaba ibintu bavuga zitosaba mananiza kuko by'ukuri aha mu Burundi abantu barapfa rafapasi marumbisa abantu baturiwe mu nzu mugabo zishobora kuba amaregrimado konti y'ibintu by'amatongo y'ibiki n'ibiki kuko turavuga injyane za politiki kuko turavuga imishamirano yahari mu 2015 uno munsi ntayo iyo imishamirano yabaye mu 2015 iyo yatumye abantu bahunga uno munsi iyo mishamirano ntayihari uno musi mu makarte yose mu gihugu abantu baratekanye ntama barabikoradirirwa ntamabuye nta bintu bakoraturira nta bikoragirane nuko bata yuko kuvuga ati no musi niba bya bintu bya manifestation bitahari atakajagari kari mu makarte reka ndabere kambaze reka mpunguke byukuri niba atari bindi bintu umuntu abari kwaragerageza kuramba rero no kwibaza yuko impunzi yo vuga imvugo y'impunzi ikongera kigenda nk'impunzi ngo ntiyigenze nk'inyapolitiki kuko wigenje nk'umunyapolitiki uri impunzi aho bifatiye indi sura icyo bifatiye indi sura kuko nk'umuntu wari we wese birababaje guhunga n'ibintu biruhike cyane by'ukuri umunyagihugu wese ufata inyinga agahunguka ntabo bantu amagana atatu sinzi ko ari byo cyangwa ko atari byo narabonye urwandiko nukuri barinze bafata ingingo bakavuga ati reka twandike duhunguke baravertishije leta tutiga duhunguke rero leta nibifate mu ntoki by'ukuri nibifate mu ntoki irabukunye yo bafasha akaba ukungene bavugana n'igihugu cy'u Rwanda bakarabukunye abantu bashaka guhunguka kandi birashoboka n'ibintu bisanzwe cyane nta mananiza birimo
mukanyatwa cyane gose yonera abanditsi rujya rwandiko bashaka amajana 3 bo bavuga ati eka aho gutorenga ngaho turabantu benshi cyane gose iyo ni petition yanditswe n'abantu bakeyi yamara igitigiri cy'abantu bashaka gutahuka kandi benshi mu gihe abandi nabo bavuga ko kurwo rutonde hariko n'abantu bapfuye eka hariho n'abantu basanze bari kuri rutonde batigeze basaba gutahuka aho majambo make cyane gose muvuga kwiki
Federic gende mu Burundi mu gabarundi baragoye abarundi baragoye kutavuga ukuri abarundi nta kuri na gato yibafise umurundi umwe sabuga ibintu yikwegera ko kugira ashobore kuronka ko afise ukuri undi nawe avuga ku bintu yikwegera ko kugira ashobore kubona ko afise ukuri nizera yuko ntabyo ndi neza ntabwo nagize amankete ndare yuko eske aba bantu barahari mugabo hari habahari hari habahari kuri urujya rwandiko niba kuri urujya rwandiko hari habahari niba kuri urujya rwandiko hari habantu bavuga ati reka twebwe twandike ntibaraziranye si leta y'u Burundi bakunda kuvuga ngo ngugira amanyanga si leta y'u Burundi yanditse rujya rwandiko irongera irarukwikiza umukuru w'igihugu uko biri kose leta y'u Burundi nivugane na leta y'u Rwanda barabukunde bashobora gushikira bajya abantu bari hagi mahama bagasigurire ega niyo batera ubwoba ntibareka gutera ubwoba impunzi yaba abanyapolitiki bahunze ntibareka gutera ubwoba impunzi yaba n'abanyina na leta y'u Burundi nireke gutera ubwoba impunzi bavuga ati twebwe abipfuza gutaha kujya babigira muri Tanzania atabipfuza gutaha ngibi uburyo bwo gutaha aho muzoshikira tuzobakira uko bagasigurire barabe ko badataha erega hariho igitsure Frederic hariho ukungira ati muravuye ngaha nibugume ngaha hariho nk'umuntu avuga ati ngo uhakubi hariho nk'umuntu yashikigira fa passing uhakubi mbwa ngo wobimva ayo n'amajamba adata by'ukuri mu Barundi tutakwiye kujya turashikiriza nk'abarundi by'ukuri abo bavuga ngo nibisonze ngo bigumye ayo n'amajambo mbega bande barashonje bagaburire basi nimubona ko bashonje nimubagaburire abandi bararushe uko kuri mugumo mubakinira ko abantu bagumo babakinira ko abanyepolitiki babakinira ko nk'uko mengo ni kibuga cyo gukinira ko abarundi abarundi namwe ni muco ubwenge abarundi ngo cy'ubwenge umwe wese icukwe gukogo abari cyakora akora ibikwiye by'ukuri abarundi bacu ubwenge bareka kuguma bagendera inyuma y'abanyepolitiki nk'intama zikabona ni mwiyambure muri ibyo byara by'abanyepolitiki kugira ngo ushobore gushika namwe aho mwishikanye by'ukuri kugira umwe wese ashobore kumva yuko ubuntu yabuhawe umurundi biradoshe kumva yuko ari mu gihugu ciwe ariko ari degembya reka gukurikira rero abanyepolitiki yaba ku ruhande cyangwa ku ruhande ariko umwe wese avuga ati ndafashe decision nta munyepolitiki yanzanye mu Rwanda nanjye ndafashe decision ndavuye mu Rwanda cyangwa ndavuye muri Tanzania aho bagiye barahungira cyangwa mu Buganda ndatashe hama leta nayo by'ukuri ikore nka leta mbyeyi nk'uko bivuga yakira abo barundi kandi umurundi asubira kuyerera kubera uko cyo gikuriya ibakire by'ukuri umuntu wese ashikire mu byiwe mu mahoro
Lionel Ndayizeye umurundi akiri mu barundi bato Nterutsen kurangiza amashuri kaminuza ibujumbura mu Burundi murakoze cyane gose ku vyiyumviro bishemeye mutanze byerekeye ikintu ikibazo cy'impunzi z'abarundi aho bari hose cotorerwa umuti mwakoze cyane gose
murakoze namwe ngaho ku Amerika tsonge twabashimira cyane mukoresha ingufu mushoboye navuze yuko kuri FM mutavugiraho mugabo mugira guma mugiragenda kugira mushobe guhereza ijambo abarundi by'ukuri twagira dusabe na leta mvyeyi yuko yohereza umwanya igahereza umwanya urubuga abajournaliste batandukanye nabo bagasubira turakeneye kumva yuko igihugu twumva yuko ari igihugu nyabagendwa nkuko babivuga tukumva yuko by'ukuri umunyagihugu wese ajyama akabyuka ari mu mahoro turakeneye yuko by'ukuri impunzi dotaha hama leta turakeneye yuko yo plasa abantu babishoboye bariko rashiraho leta bariko rashiraho inzego zitandukanye ni plasa abantu babishoboye ni plasa abantu kora bambaye umupira w'umugambwe ni plasa abantu kora ngo bashirikiye umukuru w'igihugu muri ubu buryo cyangwa buriya mugabo umukuru w'igihugu yaratowe turabije uko umukuru w'igihugu n'umuntu ashishoza cyane na plasa abantu babishoboye abatabishoboye basezerere.
Shuti muduteza matwi ahano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha mbashimire ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura ayo makuru aho baherereye mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yegeranijwe na Fatuma Alimasi Kalala kuri mikro yari jewe Edirwema basezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.